Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Njuti banywanye mwaramutse neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri Uganda mwe muri mu karere ka Kisoro mushobora kutwumvira kuri radio ijwi riyobora FM 88 n'ibice 9 guhera kuri isaha kugera saa moya ku isaha ya Uganda. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda baraganira uyu munsi igatuna.
Igisubizo gishobora kuboneka n'ikitanaboneka ariko kizaba kiri hafi. Ibyo ari byo byose nitaba inama ya nyuma izaba yibanziriza iya nyuma.
Uyu ni Professeur Paul Kananura wigisha muri kaminuza i Bordeaux mu Bufaransa. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Zacu ariko nk'uko mubimenyereye amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Urakoze Tom. Ariko mu ntunge mbanze ndahereye muri ako karere nyene, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch risaba Leta y'u Rwanda gukora amatohoza yimbitse yigenga kandi yo kumugaragaro ku rupfu rw'umuririmbyi Kizito Mihigo. Mu rwandiko ryasohoye ejo ku munsi wa kane, Human Rights Watch rivuga ko amakungu acuditse n'igihugu cy'u Rwanda akwiye gusaba ko hamenyekana uwakoze iryo bara imbere, hamwe n'igihe hazoba hariko haraba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza izobera i Kigali mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka w'2020. Human Rights Watch ivuga kandi ko Mihigo yaheruka kwibwira ko yari yaratewe ubwoba asabwa gutanga ivyemeza by'ibinyoma kuba byo kubeshyira abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi ko yashatse guhunga igihugu kuko yari afise ubwoba ku mutekano wiwe. Ku Burundi naho, ishyirahamwe mpuzamakungu ONI risaba abategetsi b'ico gihugu ko bofungura abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru cigenga Iwacu imbere y'uko amatora yo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka agera. Mu nama yabereye Geneve mu Buswisse ejo ku munsi wa kane, abahinga ba ONI bajejwe gateka kazi na muntu bahamagarira Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi gusiga arekuye abamenyeshamakuru 4 imbere y'uko ava ku butegetsi. ONI ibona kandi ko iyo ngingo yotuma n'icuka c'imbere y'amatora gisubira kuba ciza. Mu kwezi kw'12 umwaka uheze, Perezida Nkurunziza yavuze ko ataruhara afise mu ifungwa ry'abamenyeshamakuru. Yavuze ko adashobora kwivanga mu bikorwa by'ubutungane, abusaba gukora iyo dosiye neza. Ibitigiri vy'abantu bashasha bandura umugera corona canke COVID-19 mu ntara ya Hubei mu gihugu c'Ubushinwa vyaduze kuri umunsi wa gatanu inyuma y'iminsi 2 vyaragabanutse, ariko ibyo bitigiri biracari bike kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Igisata cy'amagara y'abantu muri Hubei cyashikirije abantu bashasha 411 banduye kuri wa gatanu, birenze ivyo ku wa kane aha abantu 349 aribo bari banduye. Kivuga kandi ko bashasha 115 bafuye. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ejo ku munsi wa kane ko yatewe intege n'ibitigiri bishikirizwa n'Ubushinwa ko abandura umugera babandanya bagabanuka, ariko aragabisha ko ivyo atawo byose amaza ko twigore two kugwanya ico kiza twobandanya ku murindi ushimishije. Yavuze ko OMS iri kwiragerageza imiti 2 yo kuvura uwo mugera, kandi yizeye ko ibizovamwo by'imfata kibanza bizoshirwa hagaragara mu ndwi 3 ziri imbere. Hano muri Leta Zunze Amerika, abategetsi mu gisata cigendereza bashikiriza ko Burusiya buriko burivanga mu matora yo mu 2020 mu kugerageza gufasha Perezida Donald Trump kuzokongera gutorwa. ikinyamakuru chandikira hamuri Amerika The New York Times chanditse ejo kuwa kane kwa abategetsi babwiye abashinga amateka ba Amerika ivyo bikorwa vy'Urusiya ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri. Icyo kinyamakuru chanditse kivuga kandi ko Perezida Trump yababajwe no kumva aya makuru ashizwe ahagaragara. Chancellor w'Ubudagi Angela Merkel yashikirije ku munsi wa kane ko hari vyemeza bitari bike ku mugabo w'imyaka 43 yagirizwa ubwicanyi bwabaye mu gisagara cya Hanau yari umunyamacakubiri ashingiye ku rukoba. Merkel avuga ko amacakubiri hamwe n'urwanko ari shano kandi iryo shano riri mu gihugu ciwe. Igipolisi cashikirije ko umugabo yitwaje inkoho yarashe mu bubare bubiri mu gisagara Hanau ahari hakoraniye bamwe mu bimukira mu buseruko bw'igisagara cha Frankfurt yica abantu 9 akomeretsa abandi batari bake. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ashikiriza ko naho umudemokrati yotorwa umwanya w'umukuru w'igihugu muri Amerika mu kwezi kw'11 umugambi w'amahoro washikirijwe na Donald Trump muri ako karere k'ubuseruko bwo hagati uzobandanya ukuri. Ariko Netanyahu yavuze ko ico ubuza conyene ari uko wewe nyene ubwiwe atokongera gutsinda mu kwezi kwa gatatu itariki 2 mu matora yimirije muri Israel. Umugambi w'amahoro wa Trump muri ako karere utegekanya gushinga leta ya Palestina ariko karere kanini k'intara ya Cisjordania aho abanye Palestina barondera kwikukira kakazoja mu minwe ya Israel.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu, turi no kuri internet radio yacu voa.com. Mukanya na makuru mu biyaga bigari. Uyu munsi president w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Uganda Yoweri Museveni barahurira igatuna subwa mbere bahuriye kuri uyu mupaka ubu ufunze kubera amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Ese noneho iyi nama izavamo umuti urambye? Geoffrey Mutagoma yabiganiriyeho na Professor Paul Kananura impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga akaba kandi abyigisha muri kaminuza I Bordeaux mu Bufaransa.
Umuti w'ibibazo by'u Rwanda na Uganda urakomeye kuko ushingiye ku birego binyuranye byo guhungabanya umutekano mu gihugu kimwe cyangwa ikindi kandi bitaboneka bitagaragara neza kandi bikaba bishingiye no ku mubano ngira ngo hagati y'abaperezida bombi buri wese abangamira undi mu mikorere ye. Ibyo bibazo rero ngira ngo nibyo bagomba kubonera umuti hagati yabo bombi perezida w'u Rwanda na perezida wa Uganda kugira ngo ibindi bibazo bito cyangwa se by'umutekano n'ibindi bibazo by'ubukungu ngira ngo n'ibibazo byo kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu bise nibikemuka. Ariko rero kubera ko inama z'abakuru b'ubundi zaberaga murango ubwo bazizanye rero ku mupaka w'ibihugu byombi nuko hari ikizere gikomeye kubahuza yuko ibyo bibazo byenda gukemuka kandi noneho hakiyongeraho n'igitutu cy'amahanga kimaze kurambirwa uko ako gaterera nzamba hagati y'abakuru b'ibihugu byombi.
Turambi ku rwego rw'abaministri bavuga bati noneho hari ikizere ko ibintu bizagenda neza ariko wareba mwitangazamakuru rikorera mu bihugu byombi mu Rwanda na Uganda ukabonamo igisa no guterana amagambo kandi biri no mu byo bari bavuze ko bakwiriye kwirinda. Ibi byo bisobanuye iki?
Ibyo bisobanuye ko abaministri baganira ibyo batazi cyangwa se bataherewe uburenganzira bwo kuganira baganira ibibazo byoroshye ariko ibibazo bikomeye biri nk'uko twabivuze biri hagati y'abaperezida bombi akaba bo batashobora kubiganiraho kuko batabifitiye umuti bamwe na bamwe baje babisangaho kandi bazanabisigaho. Ibyo rero kubera yuko ibyo baba bumvikanyeho biba bidashimishije abo bayobozi noneho bakoresha inzego nyine zabo kugira ngo zigende ziha amakuru amwe namwe anyuranye mu binyamakuru, noneho ugasanga ibyo binyamakuru bitangiye guterana amagambo cyangwa se bitangiye gutanga umwanzuro udashobora kuboneka cyangwa se uzaboneka mu bundi buryo butizwe mu nama. Ni nacyo kibazo gikomeye cyane, kuko ngira ngo hari abahura, ndavuga ziriya nzego z'umutekano n'iz'abaminisitiri, zirahura zikaganira ku bibazo bivugwa ariko ntizibashe kuba zakinjira mu bibazo bitavugwa, noneho mu binyamakuru bakabiha amakuru nayo yo hejuru ariko atari kubiba ku muzi w'ikibazo cyangwa se w'ibibazo bya ngombwa bishingiye ku nyungu z'abakuru b'ibihugu, zishingiye kuri politike, zishingiye n'uko bagomba kugaragara mu rwego mpuzamahanga.
Kuri icyo cy'amahanga cy'uko hashobora kuba hari igitutu abasaba kurangiza ibibazo, ubwo ayo mahanga yaba ari nka yahe abibasaba?
Erega urabona politiki mpuzamahanga ishingiye ku bucuruzi no guhahirana. Umupaka rero w'u Rwanda na Uganda kubufunze bifunga bimwe mu byagombye kugerwaho mu rwego mpuzamahanga mu by'ubucuruzi. Urumva rero ababifitemo inyungu n'ibihugu by'ibihangange, cyane cyane Ubwongereza na Amerika, kuko ari nabyo bifasha ibyo bihugu byombi. Bigomba kubabwira ati mwumvikane, mwere kutuvangira mu bucuruzi bwacu, mwere no kutuvangira mu zindi gahunda za politiki dufite mu karere.
Bityo rero umubonano wabo bikaba bivuze ko abashaka bawutegerezamo igisubizo kirambye.
Igisubizo gishobora kuboneka n'ikitanaboneka ariko kizaba kiri hafi. Ibyo ari byo byose nitaba inama ya nyuma izaba yibanziriza iya nyuma, kuko abantu bose bamaze ngira ngo kurambirwa ayo macenga ndetse n'uko bidindiza cyane cyane ubucuruzi, haba mu bihugu by'ibiyaga bigari, haba mu bihugu by'iburasirazuba, ndetse haba no ku isi, kuko gufunga umupaka buriya hari ibintu mu rwego rw'ubukungu byangirije cyane cyane mu rwego rw'isi, kuko hari nk'ibintu byavaga mu Rwanda yenda ubu n'ubwo bica muri Tanzania, ariko ubundi kera bica mu Buganda bigaca muri Kenya, byarihutaga ko kurenza guca muri Tanzania. Haba hari ibyo bibazo, buri kibazo si naho bica, ikibazo ni uko bishobora no kongera igiciro cy'ikiguzi cy'ibyo bintu. Urumva rero iyo byongera icyo giciro kitateganijwe bitera igihombo, cyane cyane ko ari ibicuruzwa bikenewe ku rwego mpuzamahanga mu gukoreshwa mu bintu bikenewe cyane cyane ku isi yose.
Professor Paul Kananura, murakoze cyane kuri ibyo bitekerezo muhaye Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Abaturage b'akarere ka Gisoro muri Uganda gahana imbibi n'u Rwanda barasaba abakuru b'ibihugu byombi, President Yoweri Museveni na President Paul Kagame, bahura rero uyu munsi kurangiza iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi kugira ngo imigenderanire igaruke. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Inyashius Bahizi, yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu gihe Perezida Yoweri Museveni wa Uganda hamwe na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda baza kuba baganirira ku mupaka wa Gatuna uno munsi, hari icyo bagomba kwibuka cyane cyane ku buvandimwe bw'abaturage b'ibihugu byombi nk'abaturiye imipaka.
Ndeka nkumenyeshe nyakubahwa President Kagame na nyakubahwa President Museveni, ntabwo muzadutanya n'abanyarwanda, kuko n'abavandimwe bacu ntibazigeza babuza umuntu wese wa Gisoro kutaja mu Rwanda. Tibazigera babuza umuntu wese utuye mu Ruhengeri rwa kera ariyo Musanze na Butaru kutaza Gisoro. Ubuzima bwacu ni imigenderanire n'imibanire,
ariko ubuvandimwe buri hagati y'abafumbira n'abanyarwanda butakika. Ni ubuvandimwe bumeze buta.
Hari umugore w'umunyarwanda kazi twari dufite ubukwe hano wacu kwa nyogokuru, ko mfite abavandimwe ku Mukamira, mfite abavandimwe aho ngaho mu Kahunga kabarashe. Umugore yageze ku mupaka baramubwira ngo subirayo. Umugore arababwiye ati nimushaka mu ndase ngiye mu bukwe bw'umwishwa wanjye. Abasirikare b'u Rwanda bayifura baramureka aragenda kare agakecuru.
Uwo yari Bwana Abel Bizimana, umuyobozi mukuru wa politiki w'akarere ka Gisoro muri Uganda gahanya urubibi n'u Rwanda. Uretse umuyobozi n'abaturage basanzwe bumva ko gufunga imipaka ku ruhande rw'u Rwanda byabakiye ku bavandimwe babo.
Tubabone dute tutagiyeyo,
nta kubera iki mutakijayo?
Nawe waje bakagufunga ko bari kubafunga, si wajayo? Ntaho wajayo kwigemura, ko baherutse kwica umuntu, si ubwo yaragarutse? Natwe amagara nuko yarenga ku mashini, ubwo dushaje ntaho twagira ngo dupfe.
Teyo bamarume ntabwo naje kubareka kuko ngeyo nafatirwa kuko
kubera icyo utaca ku mupaka cyane ugafata icyangombwa ukambuka.
Ubu se wowe ubona waba uturanye n'uyu ukamanza waje kwitora cyane kukaza kureba uyu ni mu kumwe nk'uko ukuraga amazu nta ntandukaniriho
kuvana kugira cyane ka bingahangana ate
ni cyane kani munsi ya cyagisozi cyamuhabo
hari urugendo rurero so bivuze ngo ntabwo ushobora kuvana nguje kuzenguruka cyane ka ugiye kure muvandimwe muturanye mureba namasuko yandi inzu zirebana
kandi ubonye udashoboye kujayo uri yahuruvuga nti kamwakureho nti bwakeye nyine banakugwabiranyije bakanagufata.
Abandi hari byo bahombye byaturukaga mu Rwanda akaba bizera ko umupaka nuramuka wongiye gufungurwa ibintu bizasubira mu buryo
twagiraga ibyo kurya byacu abanyarwanda nk'uko bakaza guhahera muno none nta kindi cya Uganda kigiye mu Rwanda
kandi mwe mu Rwanda mwakuraga iki
icyo twakuraga rero cyane cyane twajya gushaka yabakozi bakaza kudukorera kukabeye gakeya
ugashuraga make
yee
mu Rwanda twakuraga ibiguri ibigori twabitera bigaheka bitatu bibiri ariko ubu ngubu nubwo wagenda ubu ngubu ntabyo dufite kubera bakinga nta bigori byo twakuye
twakuraga imbuto y'ibigori
ariko
iki kitubabaza kimwe nk'ubu bafunze bakagira bamwe baza batoroka bakazino ariko ino tuzi nta kibazo ariko hagira uwino wakandaragira uyo bakamurasa icyo kibazo rwose turukubona kiduteye inkeke.
Abanyayuganda bane nibo bamaze kwicwa n'abashinzwe umutekano mu Rwanda kuvaho icyo gihugu cyafungiye umupaka bashinjwa kwambutsa magendo akaba ari kimwe Abel Bizimana uyobora aka karere ashaka ko abategetsi bombi boganiraho kugira ngo ubwo bwicanyi uhagarare.
Njye narishaka ngo President Museveni abwire President w'u Rwanda ngo iyo umuntu arashwe atajyanywe mu bucamanza iyo ni extrajudicial killing, it's murder, n'ubwicanyi. None amusabe abasirikare be iyo nyota yo gufata trigger kurasa bayigabanye. Science yo gufata abantu bashakwa na butegetsi irazwe ku isi yose.
Nyamara ukurikije Bizimana ngo biraguye kuzitira abantu kuko nubwo u Rwanda rwafungiye abanyarwanda kutaza muri Uganda ngo benshi byarabananiye ku buryo biheba bakanaza.
N'ubu ngubu bari hano barimo kudufasha mu mirima, barimo kudufasha mu buryo bwo gukora mu bintu bisanzwe kandi tubanye nabo neza. Iyi propaganda yo kuvuga ngo abantu barahohoterwa, abahohoterwa ni abakekwaho n'ubu buyobozi bwa Uganda kuba baje guhungabanya umutekano. Naho twebwe n'abanyarwanda b'abaturage ni ukwirwa dusangira ibijumba, turimo kunywa duhinga hamwe, barangiza umuntu kamushara we akongera agapfumuza agasubira mu Rwanda, abantu barihebye. Ejo bwo akongera akagaruka, abamwe baca mu gahinga, abandi bagaca hafi n'inyanja za cafa, abandi bagaca mu rugano. Ntabwo wabuze umunyarwanda kuza muri gisoro hari ibyo kurya.
Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi ejo havutse urugaga rw'amashyaka ane yishyize hamwe rwitwa Kira Burundi, arangajwe imbere na RANAC. Ateganya gutanga kandida umwe rukumbi uzayahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu gutaha. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana.
Ku mutaga uno wa kane, abanyapolitike bane baherekejwe n'abafashanya kurongora imigambwe ine batumbereye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati. Aloise Baricako anarongoye umugambwe RANAC ari kumwe n'abo bandi bari bashikanye muri ubwo bushikiranganji. Urwandiko rwemeza ko bashinze urunani ruzobashikana mu matora.
Cyatumye tuzungira kuri buno bushikiranganji nta kindi ni uko murabizi muri ino minsi turiko dutegura amatora. Kandi rero mu gutegura amatora si imigambwe yonyine bwiza kuja amatora, ndetse n'abigenga baragenda. Kandi n'inani turabye amategeko y'u Burundi zirarekuwe, ni kuvuga rero ko imigambwe ishobora kuja hamwe igakora urunani. Icyatumye ngaha muri buno bushikiranganji bw'intwaro hagati ari nabwo bujejwe ibikorwa by'imigambwe, twaze tuzanye urunani rushasha rwitwa Kira Burundi. Urunani rugizwe n'imigambwe kugira ngo mu matora turiko turajamwo y'2020 tuze tuyajamwo twitwa urunani rw'imigambwe.
Uyatowe kugira ashikirize ikiganiro kuri uwo mugigwa wabazindukanye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati, avuga ko umugambwe arongoye cyo kimwe n'iyo yindi itatu yagiye hamwe kugizo twari nguvu mu matora.
Twagiye matora nkura ni kuko urunani rugira nguvu zisumba iz'umugambwe umwe. Urumva nguvu zazifise umugambwe nguvu zigize hagiye hamwe imigambwe ine zisazuma nguvu nyinshi. Icya kabiri nuko twasanze abo bantu duhujije imigambi arico gituma nabandi tubasaba tuti igihe bahuje imigambi bagende bari hamwe kuko niyo fera force kandi tubikora twisunze icivugo cha arasambre purganye meosi na guverne kugira ngo dushire abantu hamwe.
Warongoye umwe mu migambwe igize urunani kira Burundi akavuga ko naho bataze dosiye y'imigambwe ine imiryango yuguruye ku yindi migambwe ivyifuza kandi ko uzitabira amatora yose ariko aratunganywa n'umugwiseni.
Turizeye ko hariho n'indi iri kirakora amakoraniro kaminuza mu minsi za izoja muri ubwo runani kuko iyo twamaze kubishyira ngaha mu shikanganje bw'intwaro hagati iyindi irashobora kwinjiramo nta kibazo igihe yakoze amakoraniro kaminuza icyo gihe baba babyemerewe. Ubwo runani rero kira Burundi uzitaba amatora ateguwe mu gihugu cyose haba kumugwego gumo kw'igihugu haba kugwego gwa shinga mateka nubwo bakenguza amateka ndetse no mu manama mpanuza jambo ya komine hose tubwiza kwitaba kuko ndetse intonde tuza tuzifise hari hasigaye ko tubishira mu ngiro kugira ngo dushobore gutanga izo ntonde zitirirwa ugo runani.
Amenyesha makuru bashatse kumenya nimba ugo runani ruvise umukandida azoruserukira amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa gatanu n'umwaka. Uwavugira ugo runani akavuga ko uwo mukandida hari ariko ko hakiri kare kugira bamushire ku mugaragaro.
Ubwo runani rurafise umukandida neza arahari kuko turafise benshi murazi yuko muri iyo migambwe murabona ko bari basanzwe barimwe abagabo inarayibonye ariko rero ntiharagira ko tumutanga kuko imbere ko tumutanga runani rwabwiriza kuba rwemerewe n'ubushikanganje bw'intwari hagati. Ubu rero ko duhejeje gutanga ivyemeza ko runani rwavutse ngaha uko amategeko avuga ruba ruvutse ubu rero mu minsi za tashaka kuhamagara tukababwira ibijanye n'ubuzoruserukira.
Urunani kiri Burundi rugizwe n'imigambwe ine ariyo CDP, RANAC, FEDES na PAJUD. Ugo runani ruje rukurikira urundi runani rugizwe n'imigambwe indwi ruzwi ku izina rya COPA 2020 rurongowe na Jean Didier Mutabazi arongoye umugambwe RADEBU uri mu yigize ugo runani.
Desire Hatungimana, urakoze. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo mu ishyaka ry'abademokrate baharanira kuzahagararira ishyaka ryabo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha, ejo bundi kuwa kabiri bongeye kugirana impaka kuri television basobanura ibyo bifuza kuzakorera igihugu. Umwe muri bo, umuherwe Michael Bloomberg, yari yatumiwe muri izo mpaka bwa mbere na mbere. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo aratubwira uwo ari we.
Michael Bloomberg n'umugwiza atunga akomeye akongera akaba n'umunyapolitiki w'umunyamerika, yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi 1942. Yakuriye mu gisagara cha Medford muri leta ya Massachusetts, yize kuri kaminuza ya Johns Hopkins hamwe na Harvard. Bloomberg yarabaye umukuru w'igisagara cha New York kuva mu mwaka w'ibihumbi 2002 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2013. Muri iki gihe ariko ahiganwa mu matora yo mu ntango y'abademokrate azogena uzoserukira umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Michael Bloomberg abonwa n'abandi bakandida b'abademokrate bahiganwa ko ari umuntu ariko akoresha amafaranga menshi afise kugira agura amatora. Yaremerewe mu mpari hagati y'abakandida b'abademokrate ku migambi yawe ya politiki zabaye ku munsi wa gatatu muri leta ya Nevada, naho abo bahiganwa bavuga ko atiyamamaje mu buryo busanzwe nkabo kandi atigeze agira uruhara mu matora yo mu ntango yo mu mareta ya Ohio na New Hampshire. Twavuganye na Professor Athanase Gahungu yigisha kuri kaminuza ya leta ya Chicago, akurikiranira hafi ivyerekeye politiki. Atangura asigura kugene Michael Bloomberg yemerewe kwinjira mu mpari z'abakandida b'abademokrate ku munsi wa gatatu.
Bloomberg yinjiye mu by'impari zo gushobora kujya mu byo twita debate aha mu bademokrate, kubera igihe cyose iyo bagiriza impari barabaza abantu bakababaza yuko umuntu bamushaka cyangwa batamushaka. Iyo umuntu rero ashoboye kuronka ibice 10% by'abantu bakavuga yuko bamushaka, naho yoba atatanguye hamwe n'abandi, kuko hariho ahatatanguye muri ayo wani yahagiye muri New Hampshire yahagiye mugabo kubera bamushaka yaciyazamwe. Urumva rero arafise uruhusha rwo kuja mu mpari nk'abandi
bahiganwa b'abademokrate bamufitiye akantu kwita nk'agashari babona ko afise amafaranga menshi biravugwa ko amaze gukoresha amafaranga agera ku miliyoni amajana ane y'amadolari y'amahera yiwe mu kwiyamamaza bakavuga ko ico bashira imbere abo bandi bakandida ari uko ivyiyumviro vyoje imbere intererano zotangwa n'abantu basanzwe kugira ngo ntibaronke amafaranga y'amasosiyete akomakomeye n'inyungu z'abantu bakomakomeye kenshi aribo bivugwa ko bafise uruhara rukomeye muri politike muri Amerika mu kuronka uzotegeka igihugu akoresheje amafaranga yabo ku nyungu zabo. Abo bademokrate ubona bavuga busema canke ntaco bihindura ku vyerekeye Bloomberg?
Abo bademokrate ntibavuga busema kubera uyo mugabo Bloomberg ari mu bantu batunze cyane wo bishira mu mafaranga y'amaruri cyane naho umuntu wobigumiza mu madolari akumba ari bene ba bantu bita ababiliyonere mu Gifaransa abamiliyardere. Urumva rero bavuga yuko uyu muntu afite amafaranga ashobora gutanga igihe cyose akaba agomba kwitoza kandi akaba adashaka abantu yuko bamuha amafaranga ko bo bituma babona nk'uko yoba ari umuntu ariko aragura amatora yuko ayo atafite ibyiyumviro ajemo gusa kubera afite amafaranga. Ariko rero mushinga ntaha icyo kibazo bajije kirafise ukundi muntu yoshobora kukiraba uravye mu minsi heze mu bantu bahora bafasha abademokrate abo barimwo bajya bariko baritoza bitaba Pete Buttigieg ekaba bose bariko baritoza umuntu yahora baha amafaranga menshi yari uwo nyene Bloomberg. Urumva amafaranga bakoresha na bene yego hariho ayava mu bantu bakora mu mfuko wawo make nka witwa Sanders niwe niyari karakoresha mugabo na bene bahora baryoherwa yuko ari karabafasha kandi uwundi muntu bariko baragomba gukura ku ntwaro gukura ku butegetsi ni Trump nawe nyene yajuko nyene kwa Bloomberg. Ukaba rero umuntu ari karavyibaza kumbure umuntu wenyine azoshobora gukuraho Trump kumbura zoba umuntu ameze nka Trump afite amafaranga nkawe kandi none hamurusha. Ibyo rero nibaza kwa by'umuntu weza karaba
witegereje uko yavyifashemwo yaheruka kuja muri deba muri zo mpari kubijanye na politique mu mwaka w'2009 ubona yavyifashemwo gute cyane cyane ko yahatwe ibibazo bikomakomeye nabo bariko baharira
ibibazo bamubajije byari bigoye gose. N'ubwa mbere umuntu ari kararaba mpari abona umuntu wenyine ari we bose bagomba gukarira mugabo banyina hariho n'abandi bakariraniye Pete Buttigieg na Klobuchar barakariraniye hanyuma wumva ikigoye muri ibi biriko biraba nuko ibyo bamubaza ntiyashoboye kubyishyura ariko nuko ari ubwa mbere abantu bazotaha muhira bibaze nk'ibyo yishura twibaza yuko atishyuye neza hari gihe uko bazobandanya niyaguma ronka ayo mafaranga niyaja mu yindi mpari niyaja mu yindi mpari bizohava bituma mbere bituma aje imbere. Reka ntanye nk'akarorero baramubajije ibyerekeye ibyo byo gutanga amafaranga urabona abagomba yuko atitoza cyane cyane uri imbere ni Sanders. Ubu Sanders nawe arafise ahahagarariye icyo bita mu Gifaransa umusosiyaliste. Uwo ari umusosiyaliste bimwe byo kugabanya gufata amafaranga bose bakaronka hamwe mugabo yaramubajije ati mbe none ukuri karanka kw'abamiliyarderi ari bo batorwa uwo muntu akaba yita umusosiyaliste abasosiyaliste n'abantu bose bagomba badafite amafaranga bose bwabo bakanganya mu bworo bwabo ati mbe uwo muntu ari karamvuga akaba nawe ari umuntu afite inzu zitatu burya ino kugira inzu zitatu si ibintu byoroshe ati mbe none uwo muntu ni umusosiyaliste gute.
Reka tubitegereze amaso amatora yo mu ntango muri leta ya Nevada azoba ku munsi wa gatandatu. Reka turabe ko ivyo byavuye muri izo mpari bizofasha abakandida ku giti cyabo kanaka. Turabashimiye yari Professor Athanase Gahungu yigisha kuri Kaminuza ya Chicago State University twako turavuga ku mpari zabaye ejo hagati y'abakandida b'abademokrate bariko biyamamaza mu matora mu ntango kugira bazohitemwe uzoserukira umugambwe w'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 ngaha muri Amerika amatora uzovamwo mu ruhande rw'abademokrate azohiganaho na President Trump. Turabashimiye.
Ndabashimiye gose cyane.
Nshuti zacu, dushoreje kuri iyi nkuru ya Fidele Niyongabo, maze rero mukomeze mugubwe neza na programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika, cya kiganiro cyanyu muri sanga ntikibacike guhera saa 10. Umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.